Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe ncuti bakunze muteza amatwi iganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri cya gatanu muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Ngerageje guteriza amaso kubatumiwe kunyumengo imigwi yose yaratumiwe ariko kubwanje niwo bagira ati ndafise imvo yo kutavyitaba yo vyitaba izomvo afise akaza akazivugira habona akazisangira nabandi bakagira ico bashikirije bakagira ico bamuhanuye
kebwe tuvuga gusa mu mwanga wadasigana itonda kujya n'ibiringo nuko atamukuru w'igihugu yo kwiyeteraniriza ku butegetsi twebwe nabandi banyapolitiki turabe ingene twoterinda ntambwe yo kwitegurira amatora y'2020
kubwanje umugambo FNL twifuza yuko tudashaka kumva ibiganiro bikorera yarusha canke ahantu dushaka kumva yuko abarundi bose n'abajya bari hanze batashe mu Burundi kandi ataco binona ataco bikanga badakibaguzwa.
Abanyepolitike Evariste Ngayimpenda aramutswa umugambwe w'Iprona utazi n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu c'u Burundi Abel Gashatsi wa Iprona itemewe n'ubwo bushikiranganje na Jacques Bigirimana wo muri FNL bompi uko ari batatu bavuga ico biteze ku biganiro bihuza abarundi vyongeye gutangura rusha muri Tanzania kuri no wa mbere iyo nkuru turayigaruka ko handi hato. Nongere ndabahe ikaze makuru y'u Burundi twafitiye kuri no sango ibiganiro bihuza abarundi byatanguye kuri no wa mbere yarusha muri Tanzania leta y'u Burundi yitavye ivyo biganiro abaserukira batavuga rumwe na leta y'u Burundi hamwe n'amashira hamwe yigenga bahunze ntibitavye ibiro vy'umuhuza bivuga ko habwirizwa kuboneka amasezerano yo kugarukana amahoro mu gihugu c'u Burundi umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika rusha Pierre Claver niyo nkuru ariko arakurikiranira hagufi ivyo biganiro.
Ibice birenga 90% vy'abitavye ibiganiro biriko bihuza abarundi muri Tanzania n'abatumiwe bavuye Bujumbura mu Burundi nk'uko urutonde ruvyerekana. Muri abo harimo abaserukira leta habe n'abaserukira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Hitavye kandi abaserukira imigambwe itandukanye 32 yaba iri muri leta n'itavuga rumwe na leta iri mu gihugu. Harimo na Gatogwasa icegera ca mbere c'utwara inama nshingamateka ariko yitavye kubw'urunani amizero y'abarundi n'umugambwe FNL. Abandi bitavye n'abaserukira amashirahamwe yigenga umugwi w'abakenyezi ugwaruka hamwe na bamwe mu baserukira amashengero naho biruko hari abataritaba abo n'abatavuga rumwe na leta bahunze igihugu naho ibiro vy'umuhuza bivuga ko vy'abatumiye ni nka Charles Nditije atwara urunani Senarede rutavuga rumwe na leta byo ntavyo hanyuma yahoze atwara inama nshingamateka Gervais Rufyikiri yahoze aricegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu abaserukira umugambwe MSD n'abandi n'abaserukira amashami yigenga bahunze igihugu ntibaraza. Ibiro vy'umuhoza bivuga ko vyizeye ko kuri uyu wa kabiri bazoba bitavye. Mu ntumbero yo kurindira abatumire batarashika ibiro vy'umuhuza vyatangaje ko kugurura no gutanguza ku mugaragaro ibiganiro nyezina bitegekanijwe kuri uyu wa kabiri. Ivyo biro vyabwiye abitavye ko umunsi wa mbere wabaye wo kubandanya kwiyandikisha kandi ko bararabahawe urutonde rw'ivyo bazokwiga. Ivyo navyo birimo ingingo 8 babwirizwa guharira ko nkuko bivugwa no muhuza. Muri ivyo harimo ikibazo c'umutekano no guhagarika ubugizi bwa nabi kugwanya ukudahana ivyaha no kubahiriza amategeko. Evariste Ngayimpenda wo mu mugambwe Iprona utavuga rumwe na leta yizeye ko ibiganiro bizogenda neza kubona hari abatavyitavye avuga ko atari vyiza na gato.
Turakeneye rero yuko imigambwe yosubira ikaba imigambwe ikaramutswa beneyo bitorewe na beneyo. Turakeneye kandi ko abanyepolitike basubira bakidegembya n'amategeko agenga imigambwe agenga amashirahamwe agasubira akaba amategeko meza atuma demokrasi itera imbere. Turakeneye ko abarundi bahunze bohunguka tugatwagwa neza tugatwagwa nkuko nahandi hose batwagwa tamusunikano atabanyuruzwa tabapfungirwa ubusa tabantu basahugwa utwabo kubusa kugira ngo tuzoheze tujye mu matora twimirije igihugu gitekanye. Ngerageje guteriza amaso kubatumiwe kunyumengo imigwi yose yaratumiwe ariko kubwanje niwo bagira ati ndafise imvo yo kutavyitaba yo vyitaba izomvo afise akaza akazivugira habona akazisangira nabandi bakagira ico bashikirije bakagira ico bamuhanuye.
umugambwe iprona uri muri leta utwagwa na Bergashatsi wazanye ubutumwa bw'uko utegurwa neza amatora yo mu mwaka w'2022 ariko nihinduka gibwirizwa shingiro ntarisiga inyuma
tuvuze ibiringo ntituba ntituvuga ibiringo tumengo ariko bavuga umukuru w'igihugu or ibwirizwa shingiro rihindutse bizoba ari ibintu bishasha twebwe tuvuga gusa mu mwanga w'adasigana iprona kujyanye n'ibiringo nuko atamukuru w'igihugu yokwiye teraniriza ku butegetsi twebwe n'abandi banyapolitiki turaba ingene twotera indi ntambwe yo kwitegurira amatora y'2022
Jacques Bigimana yaserukiye umugambwe FNL wewe yifuza ko ibiganiro bitahukanwa kubera ibujumbura
twiteze amahoro ibiganiro nivyo kurabira hamwe ingene abarundi bosubiza hamwe abahunze bagatahuka mu gihugu cyabo cy'amavukiro hama tukarabira hamwe ingene ibikurikira ijanye n'ingene amatora yotunganywa arimo bose yoheza bikaja mu ngiro n'ijambo ry'amahoro tuje kumviriza abagenzi bari hanze batashobora gushika mu Burundi kubera imvo zitandukanye twumvirize icyo boterera nabo icyo basaba ku bwanjye mu mugambo FNL twifuza yuko tudashaka kumva ibiganiro bikorera yarusha canke ahantu dushaka kumva yuko abarundi bose n'abajya bari hanze batashe mu Burundi kandi atacyo binona atacyo bikanga badakibaguzwa
mu bihebe imana baje gusukamwo mabisi nkuko babyivugira harimo Sheikh Sadiq Kajandi atwara umujyango w'abayisilamu mu Burundi
igikuru muri ibitwebwe tuje kuramisha amahoro twigisha urukundo twigisha ubumwe ikintu rero cyose gishigikiye amahoro nico dushigikiye ariko ikidashigikiye amahoro twebwe ntituri kumwe naco kuko imana yaturemye ngo tubane yaturemye imigwi itandukanye amoko atandukanye amabara atandukanye washaka n'amadini atandukanye ariko ntiyaturemye ngo tuvavanure n'abandi canke ngo ababintu babandi
umuhuza avuga ko giteze ko bazoshika ku nyisho itomoye kuko ari ibiganiro nyezina ibiro by'umuhuza hame n'igihugu cya Tanzania bemeje ko bazokingira umutekano w'abantu bose bazokwitaba ibi biganiro n'ibiganiro biriko bihera mu mwiherero ntangere mu ihoteli iri mu ishamba kure y'igisagara ca Arusha nko ku birometero birenga 30 n'abamenyesha makuru b'ibitangaza makuru mpuzamakungu abo muri Tanzania habe n'abavuye mu Burundi bose twigijwe kure yahabera ibyo biganiro byabaye ngombwa ko ibiro by'umuhuza bikoresha igipolisi kugira ngo ntihagire umumenyesha makuru asubira kuhegera ibyo biro bisegura ko bidashaka ko hari ikiriko kibera indane mu biganiro kimenyekana vuba Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru rakenuye tukuvuga ivyo biganiro runani Fenadebe ruharanira neza y'abana ruvuga ko ibibazo vy'abana vyibagiwe mu bizokwiga inkuru tubazamenyesha makuru wacu Bujumbura Eloge Irikaneza
Runani Fenadebe rumenyesha ko naho rutatumiwe mu biganiro biko bibera yarusha muri Tanzania rushimishwa no kubona begwa n'ibibazo vy'abarundi bari kumwe n'umuhuza mukapa basubiye guhura kugira ngo batore umuturama w'ibibazo vya politiki igihugu kirimo urwo runani runemeza ko rukurikirana cyane ivyo biganiro nikizobivamwo bitewe n'uko rwitaho ibibazo vy'abana barenga ibice 60% vy'abarundi bose Ariko rero muri Fenadebe basanga atakibanza abana bahawe muri ibiganiro Jacques Nshimirimana mukuru wa Fenadebe
by'ukuri biboneka yuko abatunganije ivyo biganiro batashize imbere cyane ikibazo cy'abana bahuye n'ibibazo mu 2015 bagerageza kugifatira mu kivunga co kimwe n'ibindi bibazo bakibagira yuko abo bana ababa bapfuye abatandukanye n'imiryango yabo abashurashujwe abagiriwe amabi atandukanye abo bana bo bataruhara na rumwe baba bagize mu bibazo bya politiki igihugu kiba kirimo rero ico nticatunezereje na gato ku bwacu abajeje gutunganya ibiganiro kujya bagize urutonde rw'ibindi bibazo byo kwiga ko bari gushiramo ikibazo cy'ukwiga ingene abanyepolitiki b'abarundi bakwiye kwamana ntajyo bakingira abana mu mvugo no mu bikorwa vyabo mu bihe vya politiki baba barimo turabizi uko iby'abarundi bihera mu mvugo bihera mu gutyozanya kandi bari ko baratyozanya abana baba bavyumva iyo bari ko bahamagara abantu kuja guhakana iki canke kiriye ntibahora bayibuka kubuza yuko abana badakwiye kuja muri ivyo izo byose rero bikatwerekaka yuko hamwe bajeje utunganya ganira ico batagihagaze ko cane nejo tuzosubira kuja mu njyane nka Benize
Izo njane nshimira Imana zigura ko zatumye abana ibihumbi birenga 260 baje mu ngorane nyuma y'intambara yo mu 1993. Mugabo yibutsa kwiyarusha mu mwaka w'2000 aho hasinywa amasezerano y'amahoro no guhagarika intambara. Izo bibazo byirengagijwe hagahamagarira abaganira ubu kudakora iryo kosa.
Mu bibazo arusha ya mbere itatoreye umuti ni kibazo c'abana bari babaye impfuvye mu myaka y'1993 n'ukuduga. Abo bana hageze igihe baba bagira hafi ibihumbi 250. Hanyuma ikindi kibazo ni kibazo c'abana bagira hafi ko 18,000 bakoreshejwe mu gisirikare bakoreshwa no mu mihari yagwana. Ivyo bibazo ntivyigeze biganirwa ko yarusha. Bisigura yuko hari gihe abaganira bafata abana yo kumengo s'abantu umenga ibibazo ntibibereke kandi bibakora ko. Kuko iyo babiganira ko uyu munsi ntituba dufise abana bavuye mu gisirikare abandi bakava mu mihari gwana bakaca bajanwa mu mihana yabo atakintu na kimwe batekerewe atani inyigisho bahawe z'ukugira basubire kubana neza n'abantu inyuma y'imyaka n'iyindi bari ku rugamba. Rero turifuza yuko arusha ya kabiri itokora iyo erere kuko niba ibagira abana nibo bonyene bazoshira mu ngiro ibi abarundi bazoba basezeranye kuko ntibazoguma ari abana bazocika abantu bakuze hama nabo baje ho komande batwara igihugu.
Ibiganiro bihuza abarundi bayinjuru ya kane bitumwako hanze y'igihugu kuva mu mpera z'umwaka w'2015. Mu kwezi kwa kane uyu mwaka muhuza mukapari yashikirije ko yifuza kubirangiza mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka nyene. Naho vyagiye bidindira kuri inchuro abavyitavye bavuga ko bizeye kwiyarusha bazohafundikira ijambo rishika ku ngingo zitomoye zotuma igihugu kiva mu matate ya politike kimaze mu myaka irenga ibiri. Eroje uri kaneza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Juge America Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda makuru tubafitiye tuyabandanirize mu ntara. Ikawa ishowe n'abakenyezi heradugijwe igiciro muri ku makoperative ashoregwa kwa barimyi b'ikawa bo muri commune ya Giteranye ntara ya Muyinga. Ako karusho kadahabwa abagabo kangana n'amafaranga 50 ku kilo. Ibindi kwino nkuru na Jean Bosco Ndarurinze akwe Juge America i Muyinga.
Muri komine ya Giteranye ikawa zishoka ku itonorero rya koperative Kanura tubone kure. Ikawa ishoka yose kuri iryo tonorero ifise umuguzi wo mu gihugu cy'u Japani. Umuguzi abikijije kuri iyo koperative yafashe ingingo yo kuduza agaciro k'ikawa ishowe n'umukenyezi yarayirimiye. Hirame Bareveriano arongoye koperative Kanura tubone kure.
Umwaka wa mbere barashoboye kunyungikira amafaranga aguzwe impene zihuye n'abagore bose bashoboye gushora. Haki haba ibintu byo kuza barafashanya bashamuriranira. Ubu bafise impene nyinshi gose cyane. Imyaka yagiye ikurikirana naho baki baza baronka amahera 55 ku kilo cyose. Ni kuvuga buri mwaka uko bashoboye ikawa baca baronka 50 ku kilo abagore gusa mbwa bagabo bataronka.
Hirame ba avuga ko ikawa yari igiye gusubira inyuma kubera umukenyezi yakumiriwe mu iterambere ryamukako. Ati na uhavuye icyumviro cyo kuyiduza.
Ayo mafaranga bayahabwa kugira ngo bakunde igiterwa cy'ikawa biyumvemo mu iterambere, na cyane cyane kubera yuko abagore benshi bakumirwa mu iterambere ryo mu ngo mu cyane igiterwa cy'ikawa. Ukaza gusanga umugore niwe akorera ikawa niwe agira gute, umugore ahageze kwamura kandi akaba ariwe yamura, umugore ahageze guhembwa amafaranga agahembwa umugabo gusa. Abagore baca bacika intege mw'ico gihe. Aha rero habaye kugira ngo tubagarukire tubereke yuko ahubwo akwiye gutekunda igiterwa cy'ikawa.
Abakenyezi baremeza ko bari barahevye ikawa kubera ataco bayironkamo.
Abo badata buja bo batware bacu nyene tubana nibo bimenya nawe nyene bagusoniye bakaguha umunyu washima ivyo cibure bakuguriye nk'agatenge. Mugabo unyi twebwe baragize nyene hamwe ikawa ziwacu zigira kamaro nyene bakadushirira ko n'inyongera y'amafaranga 50 ku kilo. Nico caciye kinyongera n'intege zo kugira nanje ntere izindi.
Uno mukenyezi avuga ko uno munsi atagitega amashi umugabo mu kwigurira gahuzu.
Umugabo akagenda akakirizo kawo amafaranga akakira agashira ku inyuma twen turonke. Bagira Imana yakuzana akaro kutumesa canka kunyu ugashima agatenga indigurira kubera karusho dukora mu cooperative kuduka twashu tudushora muri cooperative.
Mu ntango ako karusho karahaswe gucanishamo abagabo n'abagore bashorera ikawa ku itonorero rya koperative Kanura tubone kure yo mu Giteranye. Nyandwisani n'umwe muri abo bagabo.
Ngize gutya mu nyuma numva ngo babongeje 50 ku kilo. Erega twari idoze na perezida wa koperative dushaka kumushwanira. None twebwe tuko mutatwongeza no kubera. Yadusiguriye avuga ati burya tugira dukundishe abadamu igiterwa cy'ikawa. Nyimba waho ruja kuzikorera wenyine atagufasha. Atu rero agira bora kamaro. Nimwamubanye neza mu rugo. zijya ntungwa zizi wawe zizokugirira kamarejo ajya amafaranga y'inyongera nyamba yahora hugora kugitenga zokigurira mugabo tumaze kuyibona kabisa wabadamu benshi batahora bakurikirana igitego cikawa ubu mbere ni wabazikurikirana gusumba ubu tumeze nk'abahiganwa
Vadende Jumaine umuhanuzi wa Buramatari w'Intara Muyinga ajejwe ubutunzi arashima iyo ngingo avuga ko hari hasanzwe hari guhimiriza ayandi makoperative kugira akore nkuko
baye hari hasanzwe ndi hari wonihimirizwa za cyane cyane mu makoperative ko kawa irimwe n'abagore nayo nyine ifite agaciro hari amafaranga y'inyongera batanga ku kiro kugira ngo bashobore guhimiriza abafaso n'ibyo ngo nabo nyine bijukishe icyo gitego na cyane cyane ko ari no mu mugambi wo kugira ngo mu rugo hashobore gufatwa ingingo ifatiwe hamwe n'umugore n'umugabo ubijyanye no kubungabunga umwimbu w'urugo
muri komine ya Giteranyi abakenyezi 155 bashorera ikawa ku itonorero kanura tubone kure baramaze kugira ibipimo by'ikawa biganzira muri komine ya Giteranyi intara ya Muyinga mu buraruko bushira buseruko bw'u Burundi Jambo skonda rurinze ijwi rya Amerika.
Unaho duhe ikaze mugenzi wacu yana itangishaka mu kiganiro na Jules Manirakunda umukuru w'urwaruka rw'umugambwe Frode Bunyakuri hamwe na Arnaud Irakoze atwara urwaruka rw'umugambwe Iprona baragaruka ku biganiro bihuza abarundi biko birabera Arusha Jules yatangura avuga igituma kuri urwaruka rugirizwa kuja muri ivyo biganiro.
Ikiwa turaraba kutonde bw'ibiganirwa ya Arusha ndetse turaraba ndetse n'abatumiwe ndetse n'imigambwe izayitandukanye yatumiwe turaraba n'igitigiri kugwaruka cyangwa kugwaruka batumiwe bona yuko uruhara runini yagugwaruka rutasubira kuko nihenze bashoboye gutumira urongo inama nkuru y'urwaruka Monsieur Laste baratumira n'uwo muri Sodebu Monsieur Patrice kera kwino saje babo ni bamaze kumenya bamaze gutumirwa kwa tuzi ko imigambo iza yatumwe muri ibiganiro isi bigambwe 33 yangira renga bigwa ko imigambo 33 atari guseruka abajene babiri gusa turaje ijurira ni jambo rya Sodebu Nyakuri cyangwa rya Itona cyangwa undi mugambo runaka wari mu gihugu yaba byiza tubonye n'undi rwaruka rugiye gasirura iziyumviro ubona ko hariho abatandukanye hari amashyirahamwe yigenga hari za Union Europeenne nibo babwiza gufata mu ibibazo by'urwaruka kuko nariya musanzwe muzi yuko urwaruka muri rusange twebwe ntiduharanira ibyo byicaro bya politike twe turira amahoro tukarira iterambere twari gusaba rero iyo Union Europeenne ikadufasha urwaruka badufashe kiyungunganye badufashe muri ya migambi yacu le projet fera boye baduha amafinansi matwikorera imigambi y'iterambere tuhe kwama tuzerinze nk'uko bagiye barabivuga batubeshe kuna kuriya hagiya rero mu jambo ufiye sigiza gusubiza wivugire rero nico gituma twasabye ko bari gushyiramo igisigiri kiboneka tugwaruka narijya mona yo kigihugu cy'u Burundi hanini kigizwe n'ugwaruka muri rusange mu bice 60% biravuga yuko ari ugwaruka kandi niko biri ugerageze karaba mu bantu ijana baba bari muri tere cyangwa mu rubuga runaka ubura benshi abatandatu cyangwa umunani ku isi ari urwaruka
namwe Arnaud Irakoze mu mugambwe Iprona niko mubibona mubona urwaruka rwarukiye kugira igitigiri kinini inya kurusha abatumiwe
je kuganze urabye politike mu Burundi ukuntu imeze urabye urwaruka ngene rungana urabye n'uhara urwaruka rugira mu matati aba ngone za politike ziba mu Burundi urabye muri kahise urabye no mu byabaye urabona yuko urwaruka ariko rushirirwa n'ingaruka zimbi cyangwa nziza ziba byavuye muri politiki n'aba barekora kina politiki rero nanjye kubwanye nabona yuko urwaruka rwategezwa guserukirwa mu biganiro nk'uko byari byabaye ngaha mu Burundi aha mu Burundi ibiganiro byabaye baratumira urwaruka rwo mice itandukanye kandi ku rugero rushimishije twavuga tuti bari kugerageza bagatuma urwaruka nkuko udaserukira Conseil National de la Jeunesse huriro ry'urwaruka yagiye ari umwe bari gutumira urwaruka rwinshi tukagenda kubwira berekana yuko urwaruka nagone ibyiyumviro byabo babirindiriye barabe icyo boterera
ingarutse kuri wewe Jules wavuze yuko mutaharanira inyungu za politiki ariko mu byukuri kugira ngo hagire igihindutse ku rwego rw'ibijanye n'urwaruka mwarimo kwiye gusaba kumbure mukaja mu nzego zifata ingingo mubona none ugwaruka go bagwaragiye yarusha rutosaba yuko nabo nyene baja mu nzego zifata ingingo mu gihugu kugira hagire igihinduka ku nyungu zanyu.
Ego me nyakubaha Oriane ndabashimye cyane cyado mu bagize bicyiza kandi ndaki numva notishura neza ukugukurikira. Nkuko mubivuze n'ibyo navuze ntindi duharanira ibyicaro bya politike nyirizina ariko turabiharanira kuko ushima tubiharanira twaserukiye ugwaruka go mu migambwe. So sino kideha ariko ahanini ugiye kuraba aye mwumva ngo bariko baraganira n'abantu usanga benshi baba ariko bagwanira ibibanza bya politike bya mbere. Ni ukuvuga nk'ubu abariko baraganira benshi murazi yuko batanguye kuvuga ibiganiro barondera ikibanza cya mbere simukuru w'igihugu alors que kirya n'ikibanza kimwe kandi gitegerezwa kubamo umuntu umwe kandi gitorewe n'abenegihugu. Ibyo rero ugwaruka ibibanza bya politike naje tubishobora ariko hariho ibibanza tutemererwa ariko tukizera ko politiki igenze neza mu gihugu abo balongozi bacu batwaye igihugu neza bagafata ibibanza byabo natwe ibibanza by'iwacu kamene nk'ibyoburamwo. Nayo mpamvu tumubona tuzo turabisaba ko n'ibi biganiro twari gutumirwa natwe turabisaba iruhande rw'ugwaruka twari gusaba kuko ariho byinshi batariza no mu ibiza shingiro ryahora no mu masezerano yarusha bavuga ngo arikwiye ugwaruka burya ubura tutavuga.
Tugarutse kuri wewe Arnaud, nawe ugize icyongera ko kuvyo narimbajije ariko kandi kubijanye na kimwe mu bibanza kumbure ugwaruka rubona yuko rushobora kuyobora neza canke rukwiye kujamwo mu nzego zifata ingingo canke ministere ugwaruka mubona yuko goserukira kandi rukagira ico ruhinduye ni nkiyihe mwifuza ko mwoboneka mu cyane.
Murakoze cyane. Mbere ko nishura kuri ico kibazo nagomba ntange neza intumbero yanje jewe ndiko ndavuga yuko ugwaruka gwotumirwa ku rugero rushimishije zende ugwaruka serukira umugambwe hama umugambwe wacu watumiwe ariko gituma kandi aho umugambwe ubuhagaze najya niho mbamagaze ariko gituma avuga yuko bari gutuma bagira ugwaruka gwinshi hari ibibazo bimwe bimwe byiharije ugwaruka cyane. Hari ibyo bibazo nibyo bituma n'ingaruka mbi tubona ngaha mu gihugu nk'ibibazo by'ubukene uragiye uraraba ibyabaye ibibazo byo kutagira akazi bitera ugwaruka ruca rubataco ruba rufise agaca ruza mu bintu bitameze neza batumyeho n'abanyapolitiki kugira bashobore kubahana inyungu zabo. Urasanga ibibazo byerekeye ugwaruka nk'ibyo by'akazi by'ubukene ugwaruka rwo rukwiye guhura kugira rusange intumbero yayo ruvuga icyo rushekire ruvuga icyo rusaba kugira kubera ibyo bibazo twarabonye yuko ari byo bituma ugwaruka ruja mu bintu bitameze neza bijya byo kurwana by'imigumuko ugasanga bigena ibikigenda nabi. Hama ku kibazo ngwaruka muravuga yuko ugwaruka icogoro nka kugira rubyerekane ko muserukira aho goja hari ugwaruka rero mu nzego zinshi. Hama ikibanza bavuga ngo kirakwiye ibyo bivana n'ubu bitanga hama ikibanza hajya ubuntu burihabwa ashobora kuvuga ngo turabaye ikibanza mbwo hagiye ugwaruka tutadushaka kugurana ibihugu ugwaruka ntibironke twebwe tuzaharanira gusa yuko inzego zose kugira ugwaruka zorajamo kubera urabye rwungane mu gihugu urabye n'intero yabo mu kubaka igihugu irakenewe mu isi yose. Sinoshoka kuvuga ati iyi ministere cyangwa iyi poste twironse niho ugwaruka gushobora kuba ruko ruraboneka we dusahoga ku nzego zose boze urajamu kandi byimbiro byabwo boze barifatira ko iyo bariko barafatira ibintu by'igihugu.
Birumvikana cyane, urakoze cyane. Ibibazo ni byinshi, turaza kugaruka kuri bimwe mu byo mubona byabaye impamvu ruhagarara rwabaye mu gihugu cy'u Burundi n'ico kumbure mwifuza ko cova muri ibi biganiro twumva ko bishobora ko ari byanyuma kugira ngo hatoregwe umuti mu gihugu cy'u Burundi. Reka tubanze tuje ku murongo duhe akaryo abandi banywanyi biradijwe rya Amerika bariko baratwakura, hariyo na bariko baratwakura kuri Facebook, nabo nyine turaza kugerageza kugusoma ibibazo byanyu. Duhere kuba ari ku murongo wa telefone. René, uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Urahura komeye.
Urakomeye cyane ku bihugu turashimye.
Ni byiza cyane. Ikibazo ku ruhara rw'ugwaruka ubufise ni nk'iki?
Ikibazo nje na nisi. Twiheze ugwaruka rw'u Burundi riri mu nzego nyinshi zitandukanye. Haba harimo migambwe, haba harimo sosiyete sivile. Aho rero ikintu nyamukuru kuba batatumiwe bataserukiwe yemona ko atari ikibazo kinini kuko izi ndongo z'imigambwe baserukira ubwo gwaruka niza agenda zikumvikana cyukuri leta n'abatavuga rumwe bakumvikana bakicuramwe bagashika ku kintu cyiza cy'amasezerano abahunze bakatahuka impunzi ati yahungiyeho isezerano zenge zikatahuka cumi n'amwe politiki twese ugwarukana tuzoshikirwa ibwayi nibumvikane bashike ku kintu cy'umwumvikano baze bategure neza amatora twe natwo gwaruka tuba dusanzwe turi mu migambi cyangwa imishyirahamwe ya politiki nakutaronka akoyoko kuko iyi migambi ejo ijya kwiyamamaza ikoresha ugwaruka nitwaba turi mu mahoro turi mu ituze twese tuzabishikako urabona nk'ubu igihugu cy'u Burundi cyakomanije ibihano kirakenye igihugu abanyagihugu bari mu bwoba abandi bari hanze y'igihugu ibi rero kubera politike mbi idatomoye amimishyamirano nibumvikane bamaze kumvikana natwe ugwaruka izosanasana igihugu cyacu iyi migambwe turimwo amashyama ya politike adaharanira ibyicaro bya politike duhurikiyemo izi ndogozi zacu ahubwo akama twazisekeye cyangwa nano twazisekeye niba yaje bumvikane bose abari hanze batahuka utyo natwe ejo natwe ugwaruka tuzoshyikirwa
ego rene wavuze mu ntango yuko havuye muri ibi biganiro ikintu ciza kuri wewe nk'ugwaruka ikintu ciza kuri wewe n'igiki
ikintu ciza ngomba kuvuga yuko nibaganire abahuje safahuka abanye politike bari hanze basahuka urya igihugu kiyo kirahomba cyane isabana y'igihugu barenga 1500 zahungiye mu bihugu bitandukanye ufise inzobere za politike z'incabwenge kiri mu bihugu ijyanine byacuiragiye abo oyo bakaza bari guteza imbere igihugu gutyo nibaganira bagashikana ku masezerano y'amahoro bakamwumvikana bakasahuka twebwe natwe ugwaruka tuza turonka agahengwe hama natwe umuntu wese akora umugambi atekaniwe ari mu gihugu cyiza yari hantu bazifatiriza hagarara
duha akaryo abatumire bagira icyo bashikirije ku byo Rene yavuze. Jules Manirankunda, ivyo je Rene yavuze ko hovamwe ikintu ciza mu biganiro nk'ugwaruka ntihari hakwiye yuko mutomora neza ico kintu ciza n'igiki cobashimisha kugira ngo mwumve yuko hagiye kuza amahoro mu gihugu. Ni nk'ikihe kuri mwebwe canke mu mugambi wanyu, ni nk'iki kimwe mu bintu vyiza mubona yuko bikwiye kuboneka muri ibi biganiro nk'igiki?
Ego ndabashimiye Oriane, banje no gushimira mugenzi wanjye umutumire mugenzi wanjye aho no yavuze ibintu bikomeye cyane aho yagarutse uruhara rw'ugwaruka mu byahitiye. Nibaza ko Rene yavuze ko ari mu bumanuko bw'igihugu turabya kahitiye muri igihugu cy'u Burundi guhera mu 2015 ndetse n'imbere yaho ugenda urarara ibyagiye biraba byose guhera kuri bagwagasore bicwa n'ugwaruka. Ugwaruka gwahenzwe kubera barubwiye ngo tuzoguha. Iryo jambo rero twebwe ugwaruka bw'uno munsi muri iki kinjana tugezemwo iryo tugomba gusezerera. Kumbure abaturongoye mu migambwe n'uturongoye mu nama nkuru y'ugwaruka ntitubarengera, turabubaha kandi turizera uko bagiye tuvuganye, ariko harya informasi iraba deforme kenshi. Twarabibonye iyo turi mu maforomasiyo isiyela hari igihe bakubwira ko informasi ukuntu yayitanze atari kwishikira abo desitinateri. Rero byari kuba byiza natwebwe twitwa indongozi duserukira urundi gwaruka ndetse apana ubwo mu migambi gusa n'ubwo mu mashyirahamwe yigenga barahari twari kugenda twebwe ugwaruka bwo mu migambi tugatanga ibyumviro politiki bitwova ngo dusabe minisiteri nk'uko mwari mwabitubagize, ariko o nibo dushake minisiteri tubone ko harimo ugwaruka baronse banga ariko bigakorana n'abahumure tujye turiga ni naho tuzovamwo indongozi nziza. Nibaza ko Rene iyo dutahura muri ubwo buryo.
Arnaud, irakoze nawe ugira icyo ushikirije nduga ku ijambo.
Ego murakoze cyane kumusubiza umwanya ngo ugire icyo ushikirije. Ibiganiro biriko biraba bihuza abanyepolitike cyane cyane biriko biba igihugu kisho kitegura kuja mu bihe bihambaye. Urabona Burundi bwarinjiye mu nzira ya demokrasi hama ibiganiro ko biko biba abandi matora ariko aritegurwa ahageze ko tuyitegurure yo 2020 reka nitete twese kuyitapa. Rero mu biganiro bariko baragira icyihuta, urabona n'ibiganiro biko biba atankozi biko ziravuga kandi byiza ko abanyasosiyete bagenda baganira atamakuru atari uko byari kubimeze ubwa mbere. Uwo mbona icyo bokwihutira bovugana cyane cyane ku cerekeye igihe amatora yotunganywa hakitaba bose abantu bose bayashaka kuyajyamo bakayitaba kuko nta yindi nzira y'umuti muri ibi bihe n'ubwo ubuntu ubutegetsi buronkwe cyangwa ubutegetsi mutabushikiye n'amatora.
akanonga hariyo duce dusozera ibiganiro byo mu kirundi no mu kinyarwanda twa tubafitiye kuri kano kanya Diane na Hazona Fatuma Alimasi Kalala mwari kumwe tubifurize kugira indwi nziza naho ubutaha.